Iyo ndirimbo ihayagize igihugu cy'Uburundi niyo yatanguriye ibirori byo kugurura ibiganiro bihuza abanyepolitiki b'Abarundi yarusha muri Tanzania. Ni ibirori byamaze umwanya urume rumara. Umuhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania yavuze ko atanezerejwe n'inyifato ya Leta y'Uburundi yo kutitaba ibiganiro. Mu ijwi ryiwe ryumvikanyemo agashavu, yagize ati:
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success.
Nagira sinangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfite kugira n'imiburi burindonke umuntu n'umwe yoserukira Leta y'Uburundi, ariko byaranse. Ubutumire nari nabarungikiye basaba kwigiza inyuma gato ndabikora, yamara batubira gusaba ko twigize inyuma. Kandi hari n'ikindi rero Leta yasabye ko nubaha urutonde rw'abatumiwe bose, bongera bifuza ko bino biganiro byoshimikira ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora bo nyene bishyiriyeho bari kumwe n'indi migambwe mu ntara ya Kayanza mu kwezi k'umunani uyu mwaka. Ibyo rero ntabyo nabemereye kandi bambabarire. Niho nafata ingingo ko ibiganiro bibwirizwa kuba atakundi gushika kuri iyi saha. Nta kintu na kimwe kigaragaza ko Leta ifise ugushaka ko kwitaba iyi nama, yamara nta kundi. Ndizera ko mwebwe mwaje muzokora kugira ngo haboneke urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'2022. Amatora meza yizewe kandi yemewe n'akarere hamwe n'amakungu ku neza y'Abarundi bose.
Will be held free, fair, and credible come 2020 in the interests of the people of Burundi.
Umutama Mkapa w'imyaka 80 yatangarije abanyepolitike bitavye ko bibabaje kuko cari gice ca nyuma yamara kikaba kititabye n'impande zose zegwa n'amasasu ya politike. Mkapa atakaza nahawe n'abakuru b'ibihugu ba Afrika y'ubuseruko ndagahejeje.
This is an important meeting. It represents the height of the consultative process.
Iyi nama ikomeye yo ku rwego rwo hejuru yavuye mu mibonano nagiranye n'imigwi itandukanye kugira ngo haboneke umuti ku matatu yavuye ku matora yo mu mwaka w'2015. Birakomeye kuko n'ibiganiro bya nyuma ngize imbere y'uko mpa raporo ya nyuma abampaye igikorwa cyo kugerageza kurondera ituze n'umwumvikano mu Burundi ari bo bakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Mu nama y'abo bakuru b'ibihugu iheruka nari nibaza ko akazi kanje karangiye kandi nari nakoze ibyo nshobora, yamara nabo barambwira bati hangana utume ko ikindi gice kizobe icya nyuma ariko kizobe kirimo impande zose.
But they said not yet have another final consultative session.
Abisa ibiganiro biriko birava n'abatavuga rumwe na Leta gusa bavuye hanze y'u Burundi hamwe n'abandi bavuye mu gihugu bose hamwe barenga 50. Uretse Leta ikitabye n'umugambo uri ku butegetsi hamwe n'indi migambo itavuga rumwe na Leta icuditse n'umugambo uri ku butegetsi ntiyitabye. Abari bahari bumvirije umuhuza batekanye bamuraba mu maso, bamwe bacishamo bakazunguza umutwe byerekana ko nabo bababajwe no kubona uruhande ruhambaye rutitabye ibiganiro. Umuhuza yababajije ati: mwumva ndi kuvuga buke buke nitonze kugira ngo mwumve kandi mutahure amajambo yose. Nabo baremera. Abatumva icyongereza bari bafite ababahindurira mu rurimi rw'Igifaransa. Muri uwo mwanya abanyepolitike bari mu mwiherero batwemereye ko baja kugira icyo badushikirije n'ingene bakiriye iryo jambo ry'umuhuza. Cyeklavi niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.